Mugufata ingingo yo kubuza ibyo byuma gushika mu gice kinini c'igisagara ca Bujumbura, ubushikiranganje bujejwe umutekano bwavuga ko ari ingingo yo kurinda umutekano w'abakoresha amabarabara bose. Mundwe heze kandi mu nama yahuje abajeje intwaro n'umutekano muri meri ya Bujumbura, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yagabishije abashobora gutegura kwiyamiriza iyi ngingo yo kubuza ibi byuma gushika mu gisagara ca Bujumbura.
Uwo irahira ngo ategura ibicanke biriya biza bibuza kwinginga ija mu ngiro bagira ndamumenyeshe yuko bajya nyina bibwira no bagaruka bakabitubwira tukabimenya. Abiyumvira rero yuko botera kaguma bazogatere bakazi.
Ibi nibyo bari basanzwe bakoresha ibi byuma muri iki gisagara ca Bujumbura, bahera ko bavuga ko gushika ubu badafise ayo bacira nayo bamira kuri iki kibazo, kuko uyu mwuga bari basanzwe bakora ari wo warubabeshejeho n'imiryango yabo.
Ko nk'umwe namujyana mu Nyakabiga, ubundi nkamujyana mu Buyenzi, ubundi nkamujyana za Kigobe, abanyeshuri bane bose rasio fise umugore mfise abana muhira
nkuba abana ndabigisha ndayakuye mu uyu mwuga wiwanje. Nkubu undi mwe ndarabasimbo ningene bagiye kuzosubira kuja ku ishuri yabana iforome ntahandi ndayipagasa bari muri uyu mwuga nyene ndimo ndakora mwaka kazi kiwanje nyene katagisivero rero ndabona nkubu n'ubusuma bugiye kwaduka nyene na ruguru naho tugiye kuduka kuko nta kazi tugiye gukora
je nkaje mu bosi ambwiye yuko umunsi nyene nzoranda yimushikirije umva ningenge kaze cyane.
Kwiyunguruza na moto ikinga canke tukutuku byari bimaze kumenyegwa cane n'abakorera muri iki gisagara ca Bujumbura, barimwe abaja kwisumamwo n'abatwara abana babo ku mashure, aba nabo bakaba babwije ujya Amerika ku bukene bugiye kwiyongera kuko n'amikoro yabo yarasanzwe ari make.
Iyi nkota ntaje we yafasha kuca ku kazi ko mu gatondo nayifata kubera amabisi kuja mu mabisi tucegwa kurindira ko amabisi yuzura cegwa kandi nk'umukoresha nashaka kwemera ayo masarenga ngo nuko ibyo kwiyunguruza byagoranye.
Je nahora nkoresha agatukutuku mu gutwara umwana ku ishuri rero bwari uburyo bubangutse cyane, mwafatana muri nk'ababyeyi nka batatu nka bane kuko tukutuku yarizimbutse ugasanga ubuzima buroroshe. Nimba tukutuku natwa nayikwiriha nk'ibihumbi bine ugasanga ibyo bihumbi bine tubigabuye turi nk'ababyeyi babiri canke batatu ugasanga ubuzima buroroshe. Ubu rero ntibigiye koroha na gatoyi kuri ni ingingo ije kutubohera amaboko mu mugongo.
Mu misi heze imbere yuko umushikiranganje Ndirakobuca ateye ubwoba abogerageza gukora imyiyerekano yamirira kure iyo ngingo yo guhagarika ibyo byuma, Perezida Evariste Ndayishimiye yaraherutse kuvuga ko atacobuza abantu boja mwibarabara mu gihe babuze aho bashikiririza ibibabakiye.
Ntamuntu n'umwe ndabona yimirirwa kuvuga baravuga ibitagenda neza mu gihugu tukabitorera umutekano kuko ubu turi mu gihe cy'uko twese dushyiramo ibyiyumviro tukavuga hanyuma tugatorera imiti hamwe kuko nta kibazo cy'umwe n'igihugu cyari ikibazo cy'uburongozi gihari byose n'ibibazo by'abarundi dutegereza gutorera umuti.
Kutavuga rumwe kw'abategetsi bari mu ndongozi z'Uburundi nibyo bitera ikibazo abanyagihugu barangurira ibikorwa byabo muri iki gisagara ca Bujumbura n'abahatungiye imiryango yabo, bagasaba leta y'Uburundi gushira hamwe babe bashobora gutunganyiriza abarundi bose.
Nosaba leta yuko iyo ngingo bobanda barabukene turimwo bakaraha n'ukuntu ubuzizo ca kugenda nabi leta rero nibirabe baganze babangire kuri ino ngingo twegabe n'igihugu natwe tumeregwe neza
by'ukuri niryo twasaba leta kugira ngo ibirabe neza.
Mu itangazo riherutse gushikirizwa n'amashirahamwe Oricom na Parisem rivuga ko tukutuku taxi vero na taxi moto byari bibeshejeho imiryango ishika ku bihumbi ijana harimwo na benezo abazigendesha abazidandaza n'abagurisha ibyuma byo gusubiriza ibipfuye kuri izo, bikaba biteganyijwe ko kuva ku itariki ya 21 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka tukutuku moto na makinga yunguruza abantu bizo babikorera ku nkengera z'igisagara ca Bujumbura gusa mu gihe ingingo yafashwe yoramukidahinduwe. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.